mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, mudukurikira ku mirongo ya FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi tubi ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22. Kurubuga rwa internet ni wa@radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti, turi kumwe Neuje Niya Mukankusi basuhuza kandi mba ikaze mu makuru yo kuri uyu mugoroba. Hano muri studio ndi kumwe kandi na mugenzi wanjye
Fidel Niyongabo, nanje ndabaramukije.
Ndashima cyane nka jewe nosaba rero igisabo cy'uwanjye cya twese yuko yodufasha, nk'uko ari umubyeyi, nk'uko yavuze yuko afasha amamiliyoni menshi, natwe rero arabadufashe. Nimba ari abahandi hantu atwungururiza akadushyira na gatonyi, turabe ko tworonka umuco. Nta muco n'umwe dufise ngaha mu nkambi.
Ubu ni umwe mu mpunzi z'Abarundi ashima urugendo komiseri mukuru wa HCR w'ishyirahamwe rya ONU ryita ku mpunzi Filippo Grandi yagiriye mu nkambi ya Nyarugusu mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. Asaba rero ibyo impunzi zikeneye.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yifatiye mu gahanga uno munsi kwa kane amatohoza y'inama nshingamateka ku bijanye n'amafaranga yiwe hamwe n'abo bagirana imirimo y'ubudandaji. Perezida mushasha wa Repubulika iharanira demokrasi ya Congo Felix Tshisekedi yashitse ku murwa mukuru wa Congo Brazzaville. Abasirikare b'igihugu cya Venezuela bazibiye ikibanza gikomeye cyo kwinjiriramo mu gihugu, ivyo mu ntumbero yo kubuza imfashanyo zigenewe abanyagihugu zivuye muri Amerika no mu bindi bihugu byo mu mahanga kubashikira. Izi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turazigaruka ko mu kanya gato, imugume hafi y'amaradiyo yanyu.
Mbere yuko tubagezaho izo nkuru, tuhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, muragezwaho na mugenzi wanjye Fidel Niyongabo.
Rokoze Jenny, ngaha muri Amerika, Perezida waho Donald Trump yifatiye mu gahanga uno munsi kwa kane amatohoza y'inama nshingamateka ku bijanye n'amafaranga yiwe hamwe n'abo bagirana imirimo y'ubudandaje. Amatohoza arongowe n'abademokrate barurutse kongereza ingufu zabo mu nama nshingamateka. Perezida Trump yifatiye mu gahanga Adam Schiff ayoboye umugwi w'inama nshingamateka uje rwiperereza mu kuvuga ko atacemezo na kimwe yatoye cy'uko yakoranye n'Uburusiya igihe yiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Trump avuga ko yamara muri iki gihe ata kintu na kimwe cerekeye ubuzima bwiwe Schiff atari karatohoza, haba ibijanye n'amafaranga canke ibimwerekeye ku giti ciwe. Perezida Trump avuga ko ibintu nk'ivyo bitigeze biba imbere yaho. Mu vyo yanditse ku rubuga Twitter, Trump yatangaje ko abademokrate n'imigwi yabo mu nama nshingamateka bataye umutwe. Abademokrate barashikiye amabanga yo kuyobora inama nshingamateka mu kwezi guheze inyuma yuko batsindiye ibibanza vyinshi muri urwo rwego. Urwo rwego rwatanguje amatohoza atari make ku bijanye n'isoko ry'amafaranga ya Perezida Trump. Naho muri Venezuela, abasirikare b'icyo gihugu bazibiye ikibanza gikomeye cyo kwinjiriramo mu gihugu, ivyo mu ntumbero yo kubuza imfashanyo zigendewe abanyagihugu zivuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu bindi bihugu vyo mu mahanga kubashikira. Imfashanyo zigenewe abanyagihugu muri Venezuela zarashitse hagati ku kiraro gihuza Venezuela na Colombia, zahashitse ku munsi wa gatatu. Yamara bajejwe gukingira imbibe ku ruhande rwa Venezuela bagenzura ko karere babujije izo mfashanyo kuja ku rubibe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeye imfashanyo y'imiliyoni 20 y'amadolari agenewe igihugu cya Venezuela, harimo imfashanyo z'ibifungurwa n'imiti bikenewe cyane n'abanyavenezuela. Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro yari yamirije izo mfashanyo, yamenyesheje ko igihugu ciwe atari c'abasezi. Avuga ko ivyo vyo inzira yo gutegura igitero cya Amerika mu gihugu ciwe. Ubutunzi bwa Venezuela bushimikiye ku bitoro bwarayanzaye. Ivyo vyavuye ku biciro vy'amasoko ntanganguvu vyagabanutse bikomeye cyane ku masoko mpuzamakungu, ruswa hamwe n'imigambi ya gisosialiste ataco yigeze ishika ko ibifungurwa, ibitoro hamwe n'ibindi bintu ngendegwa ko ntibihari ku buryo buhagije muri Venezuela. Ifaranga ry'igihugu naryo rikaba ryatagaje agaciro bikomeye cyane. Ivyo vyatumye abanyavenezuela miliyoni n'imiliyoni bahungira mu gihugu kibanyi ca Colombia. Mubandanya gukurikirana amakuru hirya no hino tubafitiye muri aka kanya. Muri Afrika, Perezida mushasha wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yashitse ku mugwa mukuru wa Kongo Brazzaville. Tshisekedi yakiriwe uno munsi kuwa kane ku mugwa mukuru Brazzaville na Perezida waho Denis Sassou Nguesso. Abategetsi babiri bagiranye ibiganiro byo mu mwiherero. Umushikiranganji ajeje umugenderanire wa Kongo Brazzaville Jean-Claude Gakoso yabwiye itororokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press ku itorwa rya Tshisekedi arakaryo ko gukomeza imigenderanire hagati y'ibihugu byombi. Gakoso yizeye ko imigambi y'ukubaka ikiraro kizocako imodoka na gari za moshi ku ruzi Kongo kizohuza imirwa mikuru y'ivyo bihugu bibiri Brazzaville na Kinshasa. Ibisagara vyegeranye cyane kurusha ibindi ku isi kuko bitandukanijwe gusa n'uruzi Kongo. Perezida Tshisekedi yaragendeye kandi igihugu cya Kenya aho yatangaje ko yifuza ko igihugu ciwe co kwinjira mu muryango w'ibihugu vya Afrika mu buseruko. Ntango zindwi Tshisekedi yari yagendeye igihugu cha Angola. Mu buraruko bwa Afrika muri Nigeria buramatari w'intara Kaduna muri cyo gihugu Nasir El-Rufai acuzitse cyane na Perezida Muhammadu Buhari yatangaje ku munsi wa gatatu murantunga yatangaje no munsi wa kane ko abanyamahanga barondera kwivanga mu matora azoba mu kiringo kirenga gato y'indwi imwe bazosubira inyuma bari mu bisaho bashiramwo abantu bapfuye. Ivyo Nasir El-Rufai ayoboye intara ya Kaduna iri mu burengero bwa Nigeria yabitangaje mu kiganiro cyabereye kuri televiziyo y'igihugu igihe havugwa ku ruhara rw'amakungu mu matora y'imirije. Amatora ategekanijwe ku itariki 16 z'ukwezi kwa kabiri muri Nigeria. Amatora akazohuza Perezida Buhari yatowe mu mwaka w'2015 na Atiku Abubakar, umukandida akomeye mu batavuga rumwe na leta. Abubakar ni umugwizatunga kongera akaba yigize kuba icyegera cy'umukuru w'igihugu. Ihiganwa hagati y'abo bakandida babiri ribonwa ko ryegeranye cyane. Umuryango w'ibihugu by'i Buraya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza byarerekanye impungenge ku ihagarikwa ry'umucamanza mukuru w'igihugu Walter Onegen. Yagirizwa ko yarenze ku mategeko y'ugutangaza amatungo yiwe. Buramatari w'intara Kaduna Nasir El-Rufai yavuze ko barindiriye uzoza kwivanga mu matora y'imirije muri Nigeria bazosubira inyuma mu gisaho bashiramwe abapfuye. Ivyo ngo kubera atanumwe azoza muri Nigeria kubabwira uko bategerezwa kuyobora igihugu cyabo. Yavuze ko abanyanigeria ari abantu bigenga.
Fide Niyongabo, urakoze cyane kuri aya makuru tugejejeho. Twibutsa abatwumva ko ari Radio ya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Dukomereze mu karere k'ibiyaga bigari. Umucamanza mu rukiko rukuru mu Rwanda arasuzuma inzitizi zazamuwe n'abanyamategeko bunganira bwana Emile Rwasamanzi usaba gusubizwa amadolari asaga $200,000 yafatiriwe n'inzego z'umutekano mu 2016. Abamwunganira baravuga ko uwatanze ikirego kiyatambamira nta bubasha abifitiye kuko basanga ataraye. Eric Bagira Ubusa, Kigali mu Rwanda, abaye inkuru irambuye.
Ubwo umucamanza mu rukiko rukuru yari yiteze kumva impande zombi ziburana mu rubanza witwa Thierry Kanobayire atambamiramo amadolari asaga $200,000, ni ukuvuga asaga $160,000,000 mu mafaranga y'u Rwanda, byabaye ikinyuranyo. Aka kayabo k'amadolari bwana Kanobayire arayaregera avuga ko bwana Emile Rwasamanzi na bagenzi be babiri mu 2016 bamutekeye imitwe muri Uganda barayamwambura. Ibi $200,000 by'amadolari ni igice kimwe mu yandi Kanobayire avuga ko bamwambuye muri ubwo buryo. Ariko mu 2018 urukiko rukuru rwari rwategetse ko urwego rw'ubugenzacyaha rwari rwayafatiriye ruyasubiza bwana Rwasamanzi nyuma yo kuyatsindira. Si uko byagenze, ahubwo Rwasamanzi yarafashwe yongera gufungwa nyuma yo kumva Thierry Kanobayire bivugwa ko yari umukozi mu ruganda rw'itabi rw'umunyemari ukomeye ayabatwa Tribert Rujugiro Leaf Tobacco and Commodities muri Uganda, ayaregera ko yaraye bamwambuye. Kuri uyu wa kane rero bwana Rwasamanzi na bagenzi be Ndahayo Theodore na Rugema Amani baregwa ntibagaragaye mu rukiko. Hagaragaye bwana Kanobayire ubarega ndetse n'abunganizi b'impande zombi. Abunganira bwana Rwasamanzi na bagenzi be nibo bazamuye inzitizi ko nta bubasha Kanobayire afite bwo gutanga ikirego gitambamira amadolari bwana Rwasamanzi yagombye kubasubizwa nk'uko urukiko rukuru rwabitegetse. Maitre Janvier Rwagatare, umwe mu bunganizi ba Rwasamanzi, yabwiye umucamanza ko inzitizi bazamuye ari ndemyagihugu. bakavuga ko kwemerera Kanova yirekuburana urubanza mu mizi byababimuhesheje ububasha dafite. Baravuga ko Kanova yire nta ubasha afite bwo gutambamira amadorari ataraye, kuko ubwe ntaho yemeza ko amadorari araye, bityo bagasanga nta n'inyungu afite muri uru rubanza. Metre Rwagatare yibukije ko mu 2017 urukiko rukuru rwagaragaje ko ubugenzacyaha butsindwa. Yibukije ko bwasabwe inyandiko mvugo yifatira ry'ayo madorari ndetse na nimero ya dosiye birabura. We na mugenzi we Metre Butare bagasaba ko inzitizi bazamuye yasuzumwa kwayo kubera uburemere bwayo, urukiko rwazemeza ko ifite ishingiro urubanza rukaba rurangiye. Kubwunganizi bwa Bwana Kanova yirebwo burabibona ukundi. Metre Nuwagantare James umwunganira aravuga ko amadorari asaga 200,000 ari ibya Kanova yire, kandi ko ibivugwa na Rwasamanzurerwa muri uru rubanza nta shingiro bifite. Yavuze ko bigaragarira mu nyandiko mvugo ya Rwasamanzi kucyo yise umugambi bacuze wo kwambura Kanova yire. Uyu munyamategeko yanavuze ko Rwasamanzi atagaragaza inkomoko y'ayo madorari polisi yamufatanye, bityo ko uyunganira afite inyungu zituma atambamira ayo madorari. Yavuze ko icyemezo cyafashwe cyo gusubiza Rwasamanzi amadorari kibangamiye uwo yunganira. Uyu yasabaga ko inzitizi zazamuwe n'uruhande baburana zazasuzumirwa hamwe n'urubanza mu mizi, kandi ko ntacyo byabanganiraho imigendekere myiza y'urubanza. Umucamanza atarinze kujya kwiherera yatangarije ababuranyi bombi ko asanga ari ngombwa kuba yasuzuma izi nzitizi ukwazo mu migendekere myiza y'urubanza. Yavuze ko bizaba bikubiye mu cyemezo azazifataho ari byo bizatanga amerekezo y'urubanza. Mu mwaka wa 2016 nibwo Bwana Emile Rwasamanzi yatawe muri yombi n'inzego z'ubugenzacyaha z'u Rwanda. Zamufatanye 2,290,000 mu madorari y'Abanyamerika, ni ukuvuga asaga 1,160,000 mu mafaranga y'u Rwanda. Nyuma y'iperereza Rwasamanzi yararekuwe, ariko ntiyasubizwa amadorari ku mpamvu avuga ko atazi niko kwiyambaza inkiko. Mu 2018 Rwasamanzi yaregeye urukiko rukuru asaba kuyasubizwa, arega leta ndetse aranayitsinda itegekwa kwishyura umwunganizi we mu mategeko no gutanga amagarama y'urubanza. Habura iminsi mike ngo umucamanza atangaze icyemezo cy'urubanza, Emile Rwasamanzi yongeye gutabwa muri yombi bwa kabiri arafungwa. Bamubwira ko habonetse uwitwa Kanova yiretiyeri wemeza ko ayo madorari ari muyo yambuwe na Emile Rwasamanzi amutekeye imitwe mu gihugu gituranye cya Uganda. Kanova yiretiyeri wemeza ko yari umukozi mu ruganda rw'itabi rw'umunyemari ukomeye y'abatwa Tribert Rujugiro, avuga ko yahagaye Emile Rwasamanzi ari ya madorari mu byiciro, ngo yaba yarabanje kumuha 600,000 by'amadorari, nyuma muha 500,000 kugeza kuri miliyoni zisaga 2 z'amadorari. Gusa Rwasamanzi we avuga ko atazi uyu Kanova yirumurega. Ku itariki ya 6 z'ukwezi gutaha kwa gatatu uyu mwaka nibwo umucamanza azasoma icyemezo kuri iyi nzitizi. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Eric, urakoze kuri iyi nkuru. Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi. Urwego CNC rushinzwe gucunga uko ibinyamakuru bikora mu Burundi rwemeza ko ibimenyeshamakuru mu mezi atatu asoza umwaka ushize wa 2018 byakoze ahanini ikosa ryo kubogama mu kumenyesha amakuru. Umuyobozi w'urwo rwego yasabye abasabwa amakuru kuyatanga, naho ababeshyewe abibutsa ko bafite uburenganzira bwo kubeshyuza ibyavuzwe. Ibujumbura, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Raymond Zimana abaye inkuru irambuye.
Mu nama yagiranye n'abarongoye ibimenyeshamakuru mu Burundi, Nestor Bankumukunzi arongoye urwego CNC yemeje ko urwego arongoye rujeje gucungera ingene ibimenyeshamakuru bikora, rushima ingene umwuga wo kumenyesha amakuru wakozwe mu mezi atatu arangiza umwaka wa 2018. Bankumukunzi ariko avuga ko hibonekeje amakosa na cyane cyane ibimenyeshamakuru ko bitahaye ijambo impande zose.
Ibinyamakuru bikorera ngaha kosa rikuru riza imbere ya yose ari uko kenshi bagiye barakora batanga amakuru adatohoje neza mbere amakuru ahengamye, ugasanga bariko baravuga umuntu canke umugwi w'abantu, ariko abo bavugwa ntibaheze ngo bahabwe ijambo kugira ngo ya nkuru ishikirizwe imeze neza.
Kuri iryo kosa abarongoye ibimenyeshamakuru bagiriza bamwe mu bo basaba amakuru eka n'inzego zijeje kuyatanga ko bayimana, bigatuma bavugisha uruhande rumwe ku bibazo biba byadutse. Aho urongoye CNC asaba abasabwa amakuru gukorana neza n'abamenyeshamakuru na nyababeshegwa, abibutsa ko bafise uburenganzira bwo kubeshuza ibyo baba bavuzwe ko atari byo.
Abantu bakorana n'ibinyamakuru babiha amakuru barongoye ibisata bitandukanye byo mu buzima bw'igihugu ko bogira imigenderanire myiza n'ibinyamakuru, mu gihe ikinyamakuru kanaka cyabavuga ibitari byo, barafise uburenganzira bahabwa n'itegeko bwo gusaba yuko bokosora ibyo bavuze mu gihe baba bavuze bakihenda, cyanke mu gihe baba bavuga ibitari byo barafise uburenganzira bwo gutanga inkuru ibeshuza ibyo babeshewe.
Irindi kosa urwego Senate rwashize ahabona cyakozwe muri icyo kiringo nibijanye no gutanga inkuru zihungabanya umuco n'amateka y'igihugu cy'u Burundi.
Harabaye mu kutubahiriza imico kama twabonye ko hari ibinyamakuru amaradiyo mbere n'amateleviziyo yatanze amakuru arimwo ibintu bihungabanya cyane mbere imico kama ibyo navyo tukaba tuzi yuko ari bibi cyane kuko igihugu cubakiye ku mico kama.
Kiretse ivyo ugo rwego rwemeje ko amakuru yashikirijwe menshi atohozwa mu gisagara ca Bujumbura no mu micungararo yacu, ivyo bigatuma ibiba canke ibibera mu ntara zindi abanyagihugu batabimenya. Kuri ico kibazo abarongoye ibimenyeshamakuru bavuze ko biva ku kibazo co kubura uburyo. Abajijwe ku bijanye n'ikibazo c'amaradiyo Ijwi rya Amerika na radio BBC y'Abongereza, Nestori Bankumukunzi arongoye Sense na tuyashimye kukivuga ko ni mu gihe aheruka yari yemeje ko ugo rwego rugiye gutunganya amasezerano mashasha hanyuma bavugane n'abarongoye ivyo bimenyeshamakuru kugira imirongo ya FM y'ayo maradiyo yugurugwe. Iyo mirongo yugawe mu kiringo c'amezi atandatu kuva ku wa ndwi 2018 ikiringo carangiye, ariko iyo mirongo n'ubu ikaba itarugurugwa. I Bujumbura, Remozimana, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ni radio yanyu rero Ijwi rya Amerika murayumva ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Dukomereze muri Uganda, yaho imiryango itandukanye ifashe impunzi muri icyo gihugu yasoje inama yagiranaga n'impunzi zituye mu mujyi wa Kampala. Izo nama zigaga ibibazo impunzi zifite, ikindi iyo miryango ishaka kwegera izo mpunzi kugira ngo izifashe. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Sebahizi uri Kampala yagezaho inama ya nyuma yabereye.
We want to come and find you where you stay instead of you finding the services at the office.
Muruno mwaka dushaka yuko dukora ama service aho tuba. Kwese turabyumvise, dushaka ko dukora ama service aho tuba aho tugashaka tukabasanga kuri office.
Uwo ni Edina Kasozi ushinzwe iby'amategeko mu kigo cya InterAid gifasha HCR gushyira mu bikorwa imigambi yo gufasha impunzi zituye mu mijyi. Aho harimo nama ya gatanu anariyo ya nyuma n'impunzi zituye mu mujyi wa Kampala mu gace ka Rubaga, dore ko abo bakuru bari bamaze icyumweru cyose bazenguruka mu duce dutandukanye tw'umujyi bagira amanama n'impunzi zikomoka mu bihugu bitandukanye zidutuyemo.
We want to come to the community and also interact with those people who are not in position to reach our offices. Tushakuza makominote wese kuvugana n'abajya abantu badashaka gushika kuri ofisi. Kuri bajya abantu usanga dufite ikibazo cyo gutambuka, abantu usanga dufite ikibazo cy'amahera ya transport, abana, abantu bashaje. Numva nicyo gituma twatumvira Afurika zo twaba tubasanga muri kominote. Nimba turi mu gukora kuko twazaga muri kominote gatumvize ibibazo, kuko dutegereza kujya hamwe tugakorana. We are here to listen to you.
Nkuko Edina abisobanura, ayo mashyirahamwe yita ku mpunzi avuga ko habayeho kwinubira kwinshi mu mpunzi zo mu mujyi yuko zitabona ubufasha bukwiye. Akaba muri uyu mwaka wa 2019 bahisemo guhindura uko basanzwe batanga serivisi zabo. Ubu abo bakozi akaba bagiye kujya bava mu biro byabo bakajya mu makaritsiye atandukanye aho impunzi zituye kugira ngo bazifashirizeyo zitarinze guta umwanya n'amafaranga kujya ku biro by'ibyo bigo. nyamara ariko impunzi zanenzwe kubera zititabira amanama agenewe gusubiza bimwe mu bibazo ziba zifite bityo zigahora mu mwijima zidafite amakuru ashitse bigatuma zibwira ko zititabwaho kandi ari ukubura amakuru akwiye. Julian Nyeko n'umukozi wa HCR.
One of the reasons why most of you are suffering is because of lack of knowledge. Abuza ati information is becoming a difficulty group. What you see the people in the settlements enjoying, you cannot have it in the urban. Amateko y'impunzi zongaha muri mu gisagara cya Kampala aratandukanye n'amategeko yo mu makambi y'impunzi. Ati ibyo abari mu makambi y'impunzi baronka ngaha bimutegerezwa ku birongo. Ibyo byose bikaba kubera iki? Kubera mudafite amakuru y'imvaho.
Nabajije impunzi zitandukanye uko zakiriye inama kandi niba yanazihaye ikindi cyizere uku niko zasubije.
Ego ndafise kwizera ariko sino camvuga nti nkuko babivuze bizoba kuko ariho ni byinshi bama bavuze ntibibe tukaguma turindiriye byaba azoba ari sawa
byaduhaye umwizero naho tutatwizerije na kwijana turindira igikoze batubwiye yuko muri umwaka wa 2019 bagiye guhindura ingene bahora bakora kandi uri kurabira ukuntu babitanguye nibatacha babicira hagati ngo bace bahagarika canke badebukigwe turizera kumbe ko bazoshobora gufasha impunzi gusumba uko bahora kuko batumwe mere yuko bazaza baradusanga mu makominiti yo tuba mbere bakanadusanga no muhiraho tuba kugira ngo bibonere by'ukuri bibazo turiko turacama. Rero nibaza ko nacyo gituma kubera twagumye tukoma induru tugakoma induru mbere n'amaketa akandikwa tugira tubereka yuko atakiho kirakogwa ari nacyo gituma bafashe umwanzuro w'uko badusanga mu makominiti yo tuba kugira ngo bashobore gufashanya mu gutora inyishu y'ibibazo dufite.
Dusanzwe dufite ibibazo nyine cya mbere kibazo cya mbere cyasha kubona imirimo ngo dukore donc kubera ko nta mirimo dufite ubuzima ntabwo buba bumeze neza kandi nyine turi hano mu mujyi ku giti cyanjye nkurikije imyaka 9 amazanga nza mu manama nkaya nta kizere njyanye ku bya bindi bya buri gihe.
Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Murararitswe rero muri icyo kiganiro iwanyu mu ntara. Twavugaga amakuru y'impunzi muri Uganda na turakomeza tuvuga andi makuru yerekeye impunzi aho komiseri mukuru w'ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR Filippo Grandi uyu munsi yasuye impunzi ziri mu nkambi ya Nyarugusu mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. Iyi nkambi icumbikiye impunzi z'abarundi n'abanyekongo. Nyuma yo kuvugana n'izo mpunzi, Bwana Grandi yazemereye ko HCR izakemura ibibazo zari zifite birimo ibiribwa bidahagije, imiti mike mu bitaro ndetse n'urujijo ruboneka ku bijyanye n'abiyandikisha bashaka gutaha mu gihugu, mu bihugu byabo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania, James Jovin, yakurikiranye uwo mubonano nyuma aza kuvugana n'impunzi z'abarundi azibaza uko zakiriye ibyo umuyobozi wa HCR yazisezeranije.
Nko kuri make rero ndashimye kubona rumubyeyi kwanza numubyeyi kubona dushikiriye ndashima cyane nka jewe nosaba rero igisabo cyiwanje cyatwese yuko yo dufasha nkuko ari umubyeyi nkuko yavuze yuko afasha amamiliyoni menshi natwe rero araba dufashe nimba araba handi hantu atwungururiza kadushira na gatonyi turere ko tworonka umuco nta muco numwe dufise ngaha mu nkambi
cyenda byakiriye neza kuko mu bisanzwe umuntu acyayi asokorora icyifuzo cyangwa ibyumvire by'iwafise bivanye n'ubuzima turimo. kweri uko yabibuze nimba ariko byokurikizwa turashobora birashobora kuba byiza ariko bibanye n'ukuntu bimeze kandi twabayeho hari gihe uko bibuzwe atari ko tuzobishikiriza
ehe ni byiza cyane turamushimiye naho yogenda tuguma dushima kuko impene irisha bivanye naho igarukira kandi turamushimiye kubona dushice ko namwe nkamwebwaho mushika mudusabire natwe tugire icyo dufashije nimba araho mutwungururije mudushiraho hantu turabimusabye bidufashe kuko ntacananiwe n'umubyeyi
berica muryango mwe kagomegwa gufashwa twagomba gufashwa kubera kuba twiciye muri Tanzania hari abicaye imyaka 40 nabicaye ubu twese turabakirimbize twagomba gufashwa twe twagomba umusada wo gufashwa kubera ngaha turi ku mupaka w'u Burundi hagufi umwanya umwanya ugashaka gusanga bayikundi rero twagomba gufashwa kama no gushogezwa cyangwa kugirane bo barabo ufasha dukwiye kuronka buvuye kuri bo
jewe nakwifuza yuko ibyo muvye yavuze byose byo kurikizwa bivanye twebwe n'ingene tubaye kuko tubayeho nabi ubuhungiro bwaturembeje kuba twahungiye tumaze igihe kinini akarorero nka jewe je navukiye mu buhungiro navukiye muri Congo turahunguka nsingiraho mungukiye ndongera ndahungira ni Tanzania iri mpungiye ino kandi bigize katatu isitoshye n'abana ndabyaye bakuriye mu buhungiro sinzi kazoza kabo ngo kazoba kahe mu Burundi narahungutse nshyitseyo nta mahoro ndahagiriye kubera nari mfite abana ndabyaranye n'umukongo namara babaye mu muryango baranyinuba baranyiruka ko bambwira ko badakeneye abo bana
nka jewe ngaha kweri si meza nkuko ubibona na wewe kweri ntibishimishije uri kuraraba nta buhuru na bumwe buriho kandi ubiravye nkuko yakivuze turi ku mupaka ikibaye kibi cyose gishobora kurara kigushikiriye kikarara kikugiriye nabi
cyane nakwifuza yuko iryo shyirahamwe mpuzamakungu ryo raba ukuntu ridufasha nk'abantu badafite amahoro batagiraho baba bakabunguruza kuko na ngaha turi ni hafi cyane kuko n'ababa mu Burundi baguma baza bashaka kuza kudutera ngaha kwayo baraba ukuntu bodufasha niba botwungururiza handi batwunguruze kuko nta mahoro twafitiye.
Aba rero mwumvaga bari bamwe mu mpunzi z'abarundi bamunkambi ya Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania mu rugendo nyuma y'urugendo komiseri mukuru HCR yagiriraga muri iyo nkambi rukaba rubaye nyuma ejo kwa gatatu rukaba yarabonanye na perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli baganira ku kibazo cy'impunzi. Hakurikijwe rero imibare itangwa na HCR nkambi y'impunzi ya Nyarugusu irimo abarundi 65,000 muri rusange Tanzania ikaba icumbikiye impunzi z'abarundi zigera hafi ku 150,000. Turi hafi rero gusoza ibiganiro byacu ariko ntitwagenda tutabasubiremo muri make amakuru twabagezeho mu mwanya. Fidel
urakoze Jenny, twabwiye ko kuvyerekeye Amerika ko Perezida Donald Trump yifatiye mu gahanga no munsi kwa kane amatohoza inama nshingamateka kubijanye n'amafaranga yiwe hamwe nabo bagiranira imirimo y'ubudandaje. Amatohoza arongowe n'abademokrati baherutse kongereza ingufu zabo mu nama nshingamateka. Perezida Trump yifatiye mu gahanga Adam Schiff ayoboye umugwi w'inama nshingamateka ujejwe iperereza mu kuvuga ko atacemezo na kimwe yatoye cy'uko yakoranye n'Uburusiya igihe yiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2016. Trump avuga ko yamara muri iki gihe atakintu na kimwe cyereke ubuzima bwiwe. Schiff atari katohoza haba ibijanye n'amafaranga canke ibimwerekeye ku giti ciwe. Ku vyerekeye Venezuela twabwiye ko abasirikare baho baziriye ikibanza gikomeye cyo kwinjiriramo mu gihugu iyo ivyo mu ntumbero yo kubuza imfashanyo zigenewe abanyagihugu zivuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe no mu bindi bihugu byo mu mahanga kubashikira. Ku vyerekeye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo twabwiye ko Perezida Felix Tshisekedi yashitse ku murwa mukuru wa Kongo Brazzaville. Tshisekedi yakiwe uno munsi kuwa kane ku murwa mukuru Brazzaville na Perezida Denis Sassou Nguesso. Abategetsi babiri baganiriye ku vyerekeye ibibazo bitandukanye mu mwiherero. Ku vyerekeye Nigeria twabwiye ko kugura amatari w'intara Kaduna Nasir El-Rufai acujitse cyane na Perezida Muhammadu Buhari yatangaje uno munsi kuwa kane ko abanyamahanga borondera kwivanga mu matora zo bamukiringo kirenga gato y'indwi imwe bazosubira inyuma bari mu bisaho bashiramwo abantu bapfuye.
Fidele Niyongabo urakoze cyane kuri aya makuru. Nshuti mwese rero twari kumwe aha niho dusoreje amakuru twabateguriye kuri iyi saha ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Kelly Nashwan yafatanije na Fatuma Karara wagiranije aya makuru akanadufasha kuyabagezaho. Amakuru rero nk'uko mwabyumvise mwari kumwe na
Fidele Niyongabo
Eugenie Mukankusi kuri mikro. Ibi biganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije. Mwakoze rero mwese kuba mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mukomeze kugira umugoroba mwiza.